amashimwe no guhimbaza iby'umwami wacu, kubona tukiri bazima no kubona dushobora kuba twaje hano kugira ngo dushime umwami kandi tumuhimbaze kubwo ibyo yakoze byose. Ndibaza yuko mwese mudashobora kubibona nk'uko ndabibona. Iyo umuntu arabye intege nke ziwe n'ukuntu atacyashoboye, hanyuma umuntu agaca abona iby'Imana ikora, muri icyo gihe nibeza ngo kibe ikintu kigoye kuyihimbaza, kuba ariyo yonyine dushima, kuyicubahira no kuyishyira hejuru kubw'ibyo. Ndibaza yuko ubuhoho nta munyantege nke, nta mugwayi cyangwa umuntu afite ubumuga ari mu bamaze gutaha, bose bari mu batashe, bose bavuye hano bafite umugisha wuzuye n'ijambo ry'umwami ryari ryatangwe gukora mu mitima yabo, kugira icyo rikoze muri bo mbere no mu batari ngaha, kandi niko rizokomeza gukora, ijambo ry'Imana rizokomeza gushitsa icyatumye Imana irirungika. Nenda tumwe yaranterefonye arambwira yuko yakangutse mu ijoro ararira cyane, aravuga ati mwami ngo ati mati mwami, tumaze imyaka myinshi twumva ijambo rivuga ngo nuhinduke uracyari wa wundi, kandi turavizera n'imitima yacu yose, ni ryari none uziyerekana kudahinduka? None uzushitsa ryari ivyo wasezeranye? Ndibaza yuko twese tugeze ahantu aho twumva twosha gusenga, tugasenga n'imitima yacu yose yuzuye ukwizera, tutari nk'abantu badasegerereza baza gukubita ku muryango, ariko nk'abantu b'Imana tugasenga nk'abakozi bo mu nzu yayo, abana b'Imana bicara ku meza y'umwami, kandi bagakoresha ibyo yaduhaye byose kubw'ubuntu, akaba ariko tumera. Kubinyerekeye buri jambo ryarankuye, muri aya majambo ryarankuye hasi, riransubiza mu intege kandi rirankomeza. Kubw'ibyo twese turashima Imana, kubona ijambo ry'Imana ridasubira kuri yo, ridasubira ubusa ku Mana, ariko rirashyitsa icyo Imana icyo umwami yarirungikiye. Kandi turazi, kandi akenshi twarabyumvise yuko uyu ari umuhamagaro wanyu muri kurumvikana, kandi nta kintu kimwe gishobora kugwaho cyangwa ngo congerwe kuri rino jambo ry'Imana. Harahiriwe umuntu abyakira byose, akabyemera byose, akabyizera n'umutima we wose, kandi agateraza imbere ari kumwe n'Imana. Kandi ndibaza yuko igihe kigeze, ntibikenewe ko tukaba turabiharira ko duhariye kuri ibi cyangwa ibiriya. Ijambo ry'Imana rirumvikana kuri abo bose bari hishuriwe namwe mu yera. Kandi mu by'Imana inyigisho y'umwana w'umuntu nta kibanza ifisemwo, kuko byanditswe ngo bose bazabigishwe n'Imana. Kandi turazi yuko inyigisho y'Imana ari inyigisho iciye muri iyo mujyo bw'imwemo, ikozwe namwe mwema sesa byose, mwema gasesa n'ibishijwe by'ubumana, kandi akabiduhishurira. Turashobora rero kumva turemye kandi twuzuye ivyizigiro ku Mana yacu. Sinari niteze yuko nza hano imbere kuvuga ubutumwa, none raba amaso yanjye yacyagwa kuri Yesaya igice cya 48. Ijambo tuzi neza, Yesaya 48:3, kera naravuze ibizoba bitaraza. Niko ko byavuye mu kanwa kanje ndavyerekana. Kandi nabikoze giturumbuka birashika. Ubwa mbere uno murongo abari duherako. Imana yaramenyesheje hari byavugishijwe mbere yabanje kumenyeshanisha imyaka amajana n'amajana imyaka ibihumbi n'ibihumbi yararenganye. Hano riravuga mu buryo bwiza cyane kavuga ngo nabikoze giturumbuka birashika. Igice cya nyuma cy'umurongo wa gatatu, Imana yatanze amasezerano kandi azoshitswa giturumbuka. Imana niyo kwizigirwa ku ijambo ryayo. Ntiturindiriri ubusa kandi ntacyo dushaka gukora bidakemwa ugomba kw'Imana. Muri kino gihe turiko turahindura mu rurimi rw'Ikidagi ubutumwa bwa mwene Taberanamu bwitwa ngo gukorera Imana bitari mu kugomba kwayo. Nikina tacho kimaze kandi chono ni bintu byinshi. Mu bwami bw'Imana ukugomba kw'Imana kubwirizwa gukogwa kandi mbere yuko kubaho tubwirizwa guhishurirwa, kubanza guhishurirwa kandi Imana ndakimikora itabanje guhishurira ibanga abasabyi bayivugisha. Kandi ivyo yakoze kandi nibamwe mu Imana atwinjije mu ijambo ryose ryahishuwe. Muri icyo gihe rero ibitwinjije mu kugomba kw'Imana kose. Kandi badukurikira umwami twiyoroheje tutagorana mu kwizera no mu kumvira ntizobura kuduhezagira. Je urya nugurura radio gake numviriza makuru kumwenye n'umuntu apfa kumviriza kuko mbona kumengo birakene kubujya ntacyo mba shaka kumviriza muri mu maradio. Namwe nibaza ko mwavyumvise igihe kimwe ariko nari mu nzira ariko ndagenda nugurura radio nsanga hari abantu bari kubaraharira ku radio ngo bavuga ngo ku mutwe witwa ngo udukize wa mubi. Umugore rero ariko aravuga yaravuga ngo amadini amasengero ya Gikristo ntiyashoboye kuduha inyishu kuri iki kibazo kiri muri risengesho ryitwa ngo Data twese uri mu ijuru nk'uko biri muri Matayo igice n'umurongo wa gatandatu. Uwo mugore yaravuze ibintu byinshi, aravuga byinshi abwira umupastori n'umupadiri umupastori wa porote n'umupadiri ababwira ngo bose uko ari babiri ngo arababwira ngo icyo bumva bifuza ntibaragishika ko bose bahurije kuvuga ngo ntibaragishika icyo barondera ngo bagerageza gukora uko bashoboye kurimbura ku bintu bimwe bimwe n'ahandi hantu ngo ntacyo ntibarashika ku cyo barondera. Murashobora kwibaza ibyaki ibice biba mu mutwe w'umuntu yumvise ibintu nk'ivyo. Nari numva umengo iconja na hiyo radio iringa cyankubita ku meza nkavuga nti nimugarukiriza aho murarengeje kugira ngo nshobore kuzanira abantu ubutumwa bwiza bw'ukuri bumwe butuma umutima w'umuntu ukogwako ukabohoka ukava ugakizwa wa mubi. Ata mucunguzi nta bucunguzi bugidiri ntigeze ricungura umuntu numwe nta mwe gigeze gucungura nta na rimwe. Iyo twumvise ibintu nk'ivyo by'ukuri uca wumva umengo bagucumisa imbugita mu mutima kandi twama twifuza ko Imana ivuga imvugo y'ibimenyetso ibimenyetso n'ibitangaza tukivuza yuko bikoreka mu by'ukuri atari ku bwawe na jewe kuko twebwe turizera naho tutarabibona naho tutaramubona turamwizera kurusha uko abandi bo kwizera babibonye. Muravyi siko none siko bimeze hari iby'Imana yaducishijemwo twebwe ntidukeneye kwikora turabona ibitangaza twiteze kuzoyibonera amaso mu yandi sinkeneye kubanza kubona ukuzuka ko bapfuye ndiza n'umutima wanjye wose ivyo ijambo ry'Imana rivuga ariko batizera bo ntibashobora kwizera kiretse Imana ibanje kubibemeza Uhoraho yaravuze rero ngo umwami yaravuze ngo abayuda basaba ibimenyetso abagiriki basaba ubwenge ariko Imana irashobora kubaha ibyo byose uko ari bibiri ibimenyetso bivuye ku Mana n'ubwenge bivuye ku Mana kandi ikabiba hari mu bwinshi ari byinshi bisesekaye ubu rero tube nk'ishengera aho ngeza gutahura tugiye kugera mu gihe tuduza akamo k'umubabaro tuvuge tuti mwami harageze ushira itandukana hagati y'abagukorera n'abatagukorera harageze kushira itandukana hagati y'abatizera uko bikwiye n'abizera uko bikwiye n'abatizera uko bikwiye ubwiza gushira itandukani utiza gutira itandukani sinshaka kuvuga yuko itegerezo sha kwitegeko ariko murumva iyo nshaka kuvuga iyo mvuze gutyo ariko Imana byukuri ni ibikore idana itandukaniro akenshi turaburi jambo twokoresha mu ndimi zacu hano ku murongo wa gatandatu muri Isaya 8 haravuga ngo waravyumvise noneho byitegereze mbega ntuvyemera guhera ubu ngira nkwereke ibisha byari bijijwe utigeze kubimenya ubwa mbere yavuze ngo ibyavugishwe bya mbere narabikoze giturumbuka birashika narabishikije narabikoze giturumbuka hano ku murongo wa gatandatu waravyumvise none vyitegereze vyose mbega ntuvyemera guhera ubu ngira nkwereke ibisha vyari bishijwe utigeze kumenya murongo w'indwi bigizwe ubunyene si vya kera kugeza uyu munsi ni wigeze kuvyumva kugira ngo woye kuvuga ngo uterega nari nsanzwe ndabizi Imana itubiki ibintu tutarikira tunabona n'umunsi wa rimwe bizodutangaza nkuko yigeze kubifisa abantu bize amasezerano kandi ayo masezerano bakayatwara mitima yabo kandi ayo masezerano bakayibonera ariko arashika ni nako none munsi ifise abantu ishobora kumenyekanisha kubwira ibintu bishasha kandi bihishijwe ibyo tutari bigire tumenya kandi nsure mu murongo w'indwi bigizwe ubunyene si vya kera kugeza uyu munsi niwigeze kuvyumva kugira ngo woye kuvuga uterega nari nsanzwe ndabizi kugira ngo woye kuvuga ngo uterega nari nsanzwe ndabizi hari abantu bazi iby'Imana igiye gukora jewe ntavyo nzi ariko icyo nzi ni uko ibintu byose yafashe ingingo ko izokora yuko izobikora ibyo ndabizi hanyuma kandi ndazi ikindi kintu mu mutima wanjye icyo nzi mu mutima wanjye ni uko nzoba ndahari umunsi nzokora ibyo bintu byose kuko ndiza n'umutima wanjye wose uko bitonze nido nido ukuntu bibwirizwa kumera ibyo nzobimenya nzobyibonera kandi tuzobibonera hamwe twese icyo gihe nta ngorane bitizwa kudutera sinkeneye kuwigana bigira ibanga ibintu birebire kwinga uheze nari mbabaye mu mutima ndi umuntu adakunda insobanuro z'abantu uko tuba zimeze kose nkunda insobanuro z'abantu ntimuzigera munyumva n'umunsi wa rimwe niko ndasobanura ijya migana umwami wacu yaciye yatuvuze gushwa uno munsi ndabikora akeshi ndayirengana nibigirankana nkarengana njya migani nibigirankana kubera ko ntiyagenewe gusobanura uko umuntu yishakiye ndayireka itegerezwa gushigwa ahantu runaka mu ijambo ryavugishije ijambo rya cyangwa mu by'intumwa zavuze ntidushobora gupfa kubisobanura uko twishakiye nta murongo n'umwe mu byanditswe dutora gusobanura uko twishakiye bikwiye yuko tubona muri rusange uri kurashika isobanuro y'Imana rero twese turayizi isobanuro y'Imana nuko ishitsa ibyo yavuze iyo niba isobanuro y'Imana iyo siguro y'Imana kandi twifuza yuko yoduha isobanuro nk'iyo kuko mwene iyo sobanuro nikeneye kumwera gusobanurwa kandi uko Imana ikoze ibintu byo ikoze ikintu isobanuro y'umuntu nibigikenewe ariko birakwiye birashoboka ko dushobora kwinjira mu bihe bitoroshe muri ako kamo k'umubabaro mwene Aburahamu akavuga aravuga ati umuvuga butumwa yigisha ijambo ry'Imana nta kintu ashobora gukora ishengero ryiwe batabihurije ko bose ngo babihurize ko nta na kimwe yokora kugira ngo hanyuma ngo umwami ashobore kwigaragaza twese turazi yuko ivyo biva ku kwizera ariko ubwa mbere na mbere biva ku mana ni biva ku mana turashobora kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga ariko birakwiye yuko habaho igihe cyabyo umunsi w'ibyo bintu ugera umwami wacu aravuga rero hano muri Yesaya 48:6 avuga ati nzokumenya mbega nubyengira nkwereka ibisha byari bihishijwe utigeze kumenya abantu benshi baramaze kumenya ibintu byose barazi ibintu byose ariko ntibazi ibyo babwirizwa kumenya nivyo Imana yahishuye nivyo yashatse kuvuga ntibabizi umurongo windwi bigizwe ubunyene nshaka uyu murongo ugire isobanuro y'ibyavugishijwe nimba byanditswe ngo gushika uno munsi kugeza uyu munsi ndabasavye mubifate nkama mubishire ku mutima gushika uno munsi atarejo cha ajo hahise cha ataru ejo hazoze cha ejo hahise uno munsi turashobora kuraba itariki z'uno munsi handitswe ngo kugeza uyu munsi ntiwigeze kuvyumva nibangahe bemera yuko Imana yaduteje intambwe tugana ku ntumbero kandi dushobora gutera tujya imbere mu kwizera tutiriwe turi dodoma kandi tudakekeranya niba ndabyizera akenshi ibintu ducamo bishaka kutubuza amahoro biratubuza amahoro ibintu ducamo tugatekereza maze tukareka umwami kugira ngo avugane natwe ariko rero turanezerwa mu mitima yacu kuko tuzi yuko izo shitsa buri sezerano ryose yasezeranye nkuko byanditswe hano ngo ibyo utarega ibyo utaruzi kandi utari bigere wumva kugira ngo woye kuvuga ngo utereka nari nsanzwe ndabizi umurongo w'umunani Yesaya 48 ni ukuri koko ntiwari bwabyumve ntiwari bwabimenye mbere n'uhereye kera ntibyari bwashike mu matwi yawe ni byiza cyane ibi bintu turashobora kwibaza ku by'ukuguru kwa mwendwi batari cya gitabo no guhishwa kw'amabanga yose kandi tukizimagurika nk'uko byari biri mu bihe biheze iyo bitagenda uko Imana iba yari guhishurira Imana yari kuduhishurira ibintu byose kandi tugenda icyo tubintegagije tubikoza iki nicyo gihe umwami wacu yashyizeho kugira ngo ahishure ibyo bintu byose kandi ashobora kuvugana natwe nicyo gituma ari umunsi turiko turumva ibintu abandi batigeze bumva kandi turashobora kuvyakira kandi tukavyizera n'imitima yacu yose ariko ivyo bitegerezwa kuvyura muri twebwe ikintu kidasanzwe ndizera n'umutima wanjye wose nk'uko Imana yahishuye ibintu bidasanzwe iciye kuri mwenda Aburahamu nkuko tuzi uko mwene Abrahamu yari impano zakora muri we zidasanzwe agakora ibitangaza ibimenyetso n'ibitangaza bidasanzwe ndizera yuko ibintu bidasanzwe nka kujya nyine byagenze n'ubu bizosura bikoreke muri abo bizera iby'Imana yavuze kandi tubwiriza kuvitegurira birambabaje mu nkundire ndabisubiremo ndababaye ariko ni mu nkundire ndabisubiye kuko ndumva ko nari byari biri ku mutima wanje kuva kuwingu heze mu gikorane giheruka kugira ngo byari bindi ku mutima yuko ngira umuhamagaro ugira amahamagaro abantu bakeneye gushikana ubugingo bwabo Imana n'ibindi n'ibindi hanyuma byara na ibintu byara naratwawe n'ibintu byinshi ndaruha ariko nkeneye uko Imana ishikira ibyifitiye uburenganzira kandi nkuko ibintu byari binyegejwe bishijwe n'ibintu bikomeye cyane byahishuwe kandi ku Imana duhezagiye yahezagiye ibyo bangu by'ubukozi Imana yari yaturunkiye jyamwe na Abrahamu cyo kimwe nyene ibyo bintu nyene bibwirizwa kuzosura gukoreka byongere bibe tubyibonera imbere y'amaso yacu hari ibintu bizoba bitari bwigere bibaho mbere hari ibyo Imana izokora itari bwigikora n'umunsi wa rimwe nta kundi byogenda kuko Imana kuko ivyo Imana yishuye icye muri mwenda Abrahamu mbega ibyo byari bigere bibaho gayemba mbega hari umuntu n'abantu bitwa ko bigisha Bibiliya barondeye ibintu byinjiro n'umurango birirwa barondeye ibintu n'umurango barashoboye kugira icyo babivuze ko hari icyo hari ibyo bashoboye guhishura ibyo bintu koko Imana yo yarabishuye kandi byabishuye mu ntumbero runaka kugira ngo ushobore kutumenyesha ibyo bintu byose mu minsi y'iherezo kandi ushobore kuduha ukwizera kutanyiganyizwa kandi cyakubabwira yuko bije mu kwizera ijambo ryahishuwe by'ukuri baca baduce dushyirwa ku ruhande bakaduheba abantu bose bakadushyira ku ruhande abantu bakatwanka kumbure ko hari icyo tuba twungutse cyangwa hari icyo duhombye ubwo nyine ndiko bacyo bakora Imana yatugira imbabazi kandi izo bwizo kwigaragaza nka kujya nyene byagenze mu ibango ry'uwo ibyo bintu byaciye kugira ngo bishobore guhishurwa kugira ngo abizera bashobore kubyizera bashobore no kubyakira turabona yuko mwene Abrahamu yari yuzuye urukundo rw'Imana yashobora gufata agashira ukigana cyo ku mwansi wese yarafise ku bantu bose akababwira n'umutima mwiza akababwira ngo Imana iguhezagire umuntu wese n'umwansi wiwe none jewe none bimeze gute wowe bimeze gute tubwirizwa kuza urukundo rw'Imana maze tukavuga tuti mwami waraduhishura ibintu bishijwe ibyo tutari tuzi warabitumenyesheje none ubu ibyo bintu biriko birashika imbere y'amaso yacu biriko birashika hano hari ibintu bibiri sivyo yahishuye ikongera ikagaragaza gusa ahubwo muri kino gihe niho biriko birashika uguhishurwa n'ugushigwa habona kw'ibintu kwitangira imbere gushitswa kwavyo izo nyigisho zose rwo guhishurirwa kw'iby'Imana yakoze yatumenyesheje biciye mu ijambo ryayo vyitangiye imbere uguhishurwa k'ubushobozi bwayo kandi turazi neza yuko atakiri tuzosanga iduheraniye ku iherezo ariko izo twiyereka mu buryo bw'ubushobozi umurongo munani uravuga ngo nukuri koko ntiwari bwa byumve ntiwari bwa bimenye mbere uhereye ngira ndababwire yuko isaha y'Imana yageze kandi ko ubwenge bw'abizera nyakuri bwarugurutse ku vy'Imana yavuze kandi kongera igahishura ugishiburira kuri ivyo bintu uvyanka kandi atazi icyo yobikoza sinzi niba Imana hari icyo ishobora gukorana n'uyo muntu
der Schule Gottes auch die schwersten Lektionen begriffen haben und am Schluss dann kein hinkender
dusaba gutahura ibyigwa bigoye byo mu ishuri ry'Imana kandi ku iherezo nukuri tuzosanga atakimuga cyangwa umugwayi asigaye hagati yacu ariko bose bazohezagirwa hano ku murongo wa 11 haravuga ngo muri hano ku murongo wa 11 haravuga ngo kubwanje mbere kubwanje nyene nzobikora nikicyo tuma izina ryanje rikengegwa kandi icyubahiro cyanjye sinzogiha uwundi sikubwanje cyangwa ku bwacu umwami aravuga ngo kubwanje ngo kubwanje arasubiramo akavuga ngo ni kubwanje nyine nzobikora atariko wewe cyangwa ujewe turi hano ariko kuko Imana yadutoranije kugira ngo dushitse ibyo yafashe ingingo kuzokora kubw'ibyo rero turakeneye abantu harakenewe abantu kubera ko yari keneye abantu kugira ngo bazane ijambo ryayo bajyandike barishure mu gihe gikwiye none munsi rakeneye abantu abo ishobora guhishurira ijambo ryayo mu gihe ishaka kurihishura irakeneye abantu kandi ni kubw'ubuntu dushobora kuvuga atari ibyo twibwira tudafise tukavuga tuti Imana niyo yatugeneye kandi yongera iraduhitamo kubw'ibyo bintu ariko ntizobikora kubwawe cyangwa kubwawe izobikora kubw'izina ryayo izina ryayo rizoshirwa hejuru kandi rihabwa icyubahiro twese turazi ko atandukanye twashobora gukora hano aravuga mu buryo butomoye ku murongo wa 11 akavuga ati kubwanje mbere kubwanje nyine nzobikora kuko izina ryanje ryokengerwa kubera iki itabishikije cyangwa ibikore ibyo yahishuye n'ibyo yatangaje muri icyo gihe izina ryayo ryokengerwa muri icyo gihe izina ryayo niryo habwa icyubahiro ariko ibyo yatangaje kandi kongerwa yahishura iyo bishitse muri icyo gihe izina ryayo rirashyirwa hejuru muri icyo gihe izina ryayo ntirikengerwa ariko rirashimwa kandi turafite icyizere kandi niko bimeze niba tuvuga iby'agakiza kandi ko umwami wacu akiza muri icyo gihe izina ryawe rirashyirwa hejuru muri icyo gihe izina ryiwe rirashimwa ariko tuvuze gukira indwara abantu bagakira tuvuze gukira indwara abantu ntibakire muri icyo gihe izina ry'umwami rirakenge tuvuza gukira indwara abantu gakira izina ry'umwami ntirikengerwa rirashyirwa hejuru ariko tuvuze gukira indwara kuva ku Mana abantu ntibakire muri icyo gihe twese tuba ko tubabaye kandi n'Imana nayo birayibabaza gutyo rero ikeneye yuko ibintu bivugwa muri make muri aya majambo reka bivugwa muri aya majambo ngo kera navuze ibizoba bitaraza ni koko byavuye mu kanwa kanjye ndabyemera kandi nabikoze giturumbuka bitarashika hano nta muntu n'umwe aza nta muvugishwa n'Imana nta muntu n'umwe n'Imana yonyine yabivuze nta muntu n'umwe nije nabishikije giturumbuka nta wundi yinjiramo ku murongo wa 6 turavuga ngo ngo warabyumvise none byitegereze byose mbega ntubyemera mweho nimubyemera yego dushaka kubyemera dukeneye kubyemera n'imitima yacu yose ko Imana atanze hari ubuvugisho bwasohotse buva mu kanwa kayo kandi Imana yarabimenyesheje kandi Imana yarabishikije giturumbuka kandi byarashyitse turabibona dushaka kubyemera kuko twarabyumvise kandi twarabyiboneye murongo wa 6 tuwusubiremo warabyumvise none byitegereze byose mbega ntubyemera guhera ubu nimba dukeneye kwishima dukeneye gushima Imana imitima yacu yose kubyo Imana yakoze haravuga kandi ngo kuko ngo twashinze intaya n'imitima yacu yose hano ku murongo wa 6 haravuga ngo guhera ubu ngira nkumvishe ngira mbere kibisha byari bishijwe utigeze kumenya murongo w'indwi bigizwe ubunyene si bya kera kugeza uyu munsi atari imbere y'uno munsi ntiwigeze uvyumva kugira ngo ntuvuge ntiwigeze kuvyumva kugira ngo woye kuvuga ngo uteregana n'insango ndabizi nukuri koko ntiwari bwa vyumve ntiwari bwa bimenye mbere uherekera ntiwari bwa vyumve ibyo bari byiza cyane bihimbaye imana yaba ibyo bintu ese icompa uyu munsi akaba ari umunsi imana yashyizeho twese turazi yuko rino jambo ritazoguma ari ijambo ntirizobura gushika imana izobishitsa akanwa kera kayo karabivuze kandi ushaka kwibwira mu masengesho tuyibwire tuti mwami nukuri waratubwiriye watugiriye amahirwe yo kumva ijambo ryavugishijwe kuryakira tukaryakira no kwizera no gusoma amajambo y'ibyavugishijwe muri kino gitabo no kuyashyira ku mutima no kuyizera ibyo warabiduhaye mwami waratweretse ibintu byinshi waratwumvishije ibintu byinshi waratumenyesheje ibintu byari bihishijwe kandi turabishinga intare n'imitima yacu yose nutwereke nutwemere tuzobona ugushyitswa kwabyo kw'ibyo bintu byose nk'uko byanditswe tuzobyibone n'amaso yacu mwami kandi cyiza muri ibyo nuko yaba jewe yaba wewe nta na kimwe tubwiriza gukora kuri ibyo tuzoba gusa tuhari kandi tuzobyibonera igihe umwami azobishyitsa ariko tutagira ukwizera imana cyo dukorera kuko isi choma tukuzuru kwizera kwinshi nk'uko ibyanditswe bivuga ko mu icyo gihe amaboko y'imana abohoka ashobore gukora kuko biciye mu kutizera burya ukutizera kuboha imana kandi kukaboha n'amaboko yacu kubyo imana ishobora gukora ariko ukwizera kubohora byose kuratubohora kugatuma n'amaboko y'umwami akora umurongo wa 11 uravuga ngo kubwanje nyene nzobikora niki cyo tumize izina ryanje rikengegwa ni izina ry'umwami ntibwiriza gukengegwa ndabisubiyemo niba imana itanze amasezerano ntiyashyitse muri icyo gihe izina ryayo rizokengegwa ariko itanze amasezerano ikayashyitsa izina ryayo rirashimwa rigashyirwa hejuru rikubahwa kandi ibyo nibyo dushaka hano ku iherezo ku murongo wa 11 aravuga ngo kandi icyubahiro cyanjye sinzogiha uwundi ntihazoboneka umuntu umwe w'incabwenge abona kure ishobora guha icyubahiro cyayo nta n'umwe Yesu yaravuze igihe kimwe ngo urondere icyubahiro cyiwe avuga ibyiwe ariko urondere icyubahiro cy'uwamutumye uyo ni ukuri kandi uyavuga amajambo y'imana kandi icyo dushaka ni ubwiza bw'imana izohesha icyubahiro izina ryayo kandi izokwemeza ko ari ukuri ijambo ryayo ibyo ndabivize ntakekeranye nitwasenga kuri uno mugoroba tubikorane ukwizera kose akenshi nta mvuga nti imana niyo kwizigirwa koko ku bantu uranze ukibaza uti mbega ntubyemera cyangwa se ntubyemera ariko ibyo imana yavuze turashobora kubyemera buri gihe kuko imana niyo kwizigirwa ku ijambo ryayo imana ishimishwa n'ukwizera kandi izera yuko naba navuze ntidufise ukwizera kwa rusange ariko dufise ukwizera duhabwa na mwemu biciye mu ijambo tubwirwa kandi nk'uko ijambo nk'uko tuzi neza ko ijambo ryahishuwe kandi rikavugwa biciye muri mwemu kuri mwemu ni nako tuzi neza yuko imana biciye muri mwemu yaduhaye ukwizera twese ku bw'ubuntu bwayo uno munsi mu masengesho by'ukuri amasengesho magufi ariko avuye ku mutima yuzuye ukwizera nshaka dushimire umwami n'imitima yacu yose amen ndagushimiye bivuye ku mutima kubw'iyi minsi iheze ndagushimiye kubw'ijambo ryose ndagushimiye kubw'ishurwa kose ndagushimiye kubw'inyigisho yose ndagushimiye kubw'amajambo yawe yumvikana twumvise muri iyi minsi yose mwami ibyo imitima, amatwi, amaso, ibyo imitima n'amatwi n'amaso bitabona mu myaka iheze, mu bihe bishize warabitumenyeje mu gihe cy'iherezo, warungitse uvugishwa umukozi wawe uvugisha, kandi biciye muri we warahamagaye abantu ngo bashobore gusohoka, bashobore kukwizera no kukwizigira. Mwami mukundwa, nk'uko avuganye natwe uno munsi, turavyizera. Ibyavugishwe bya mbere byarashyitse, ngo ndamenyekanisha ibintu bishasha, ni ibyo wakoze ngo kandi nkabishyitsa mu minsi yanyu. Haleluya, uhabwa icyubahiro, izina ryawe ntirizongera gukengerwa, ariko rizazoshimwa, rishigwe hejuru hagati mu bantu bawe. Nuduhezagire twese, twese hamwe abantu bawe turiko turaguhimbaza, ndagushimiye kubw'ivyo mu izina rya Yesu, amen.